Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nange Edir Rwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye. Mu Burundi leta irahakana amakuru ayishinja kubangamira abakora politiki muri icyo gihugu.
Yesha avuga ngo leta ntiyoreze imigambwe kuja hanahana leka n'ubukene bw'imigambwe kuko natwegwe cyanke n'umugamusenzeze kugira ngo uje mu kibuga nuko ufise uburyo uzafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka byinshi n'ejo rero nibayimenye imigambwe nzongana.
Uwo ni Gaston Sindimwo, vice president wa mbere w'u Burundi. Iyo nkuru n'amakuru avugwa ko president Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ni mukanya mugume ku maradio. Mbere yuko tujya mu makuru nyirizina, reka duhere ku makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye Aloyce Bigirimana.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryasavye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushinga leta bidatevye mu gihe ico gihugu kibandanya kuba mu mahoro nyuma y'ibisikanya ku butegetsi ryabaye mu mahoro kuva ico gihugu cikukiye haraheze imyaka ishika 60. Leila Zerugui arongoye ibikorwa vya ONU muri Kongo yabibwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere. Zerugui yavuze ko ibiganiro bitumbereye gushinga leta nshasha biriko biraba hagati y'urunani Front Commun pour le Congo rushigikiye Perezida Joseph Kabila kwatahukanye intebe nyinshi mu matora y'abashingamateka n'abarongo intara hamwe n'urunani Coalition pour le Changement rwashigikiye Tshisekedi. Hagati igihugu gihanzwe n'indyane hagati y'amoko hamwe n'ikiza cya Ebola mu ntara ya Beni niko umutegetsi abandanya bibwira ONU. Ambasaderi wa Kongo muri ONU Inyase Gata Mavita wa Lufuta nawe yabwiye ako kanama ko perezida arajwe ishinga n'umutekano uhungabana mu gihugu agasaba ONU gufatanya n'abasirikare b'igihugu mu gutuza imihari yitwaje ibirwanisho. Igihugu cya Uganda cyarabujije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gutanga ingaburo z'umusururu w'intete inyuma y'aho abantu babiri bafuye abandi bagikizwe n'amagara ni nyuma y'uko bariye izo ngaburo zikekwa kuba zarimwe uburozi. Uwo musururu ukekwa kuba ariwo watumye abantu bo mu ntara ya Karamoja mu buraruko bushira ubuseruko barwara mu ndwi iheze. Mushiranganji wa Uganda ashinzwe gukinga ibiza Musa Echweru yashikirije ejo kuwa mbere ko abarwaye benshi bafashwe n'indwara zo mu mutwe hamwe no kuyogwa barimo abana 12 bafise munsi y'imyaka 5. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM ari naryo ryatanze iyo ntete zivanze n'isukari hamwe n'amavuta muri iyo ntara ya Uganda rivuga ko rigiye kwitaho ico kibazo kandi ryarungitse ibyo bifungurwa gusuzumwa. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ejo kuwa mbere yaremeye ko azoguma ku butegetsi naho manda yiwe izorangira mu kwezi kuza. Ibyo bivuze mu gihe abantu baharurwa mu bihumbi babandanya imyiyerekano yamayiza ubutegetsi bwiwe. Bouteflika yatangaje ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu kwahevye kwitoreza ikiringo cya gatanu aho abakora imyiyerekano babona ibyatumye bihereza amabarabara bigiye guhera. Bouteflika w'imyaka 82 yarakuyeho amatora yaratekanijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane kuza. Yongera avuga ko hari ibyo agiye guhindura bicishije mu biganiro azotunganya mu gihugu naho perezida yemeza ko hari ibyo agiye kuzohindura abanyalijeriya bo baracabandanya imyiyerekano ku bwinshi ariko bakayikora mu mahoro. Abategetsi muri Afghanistan baremeje kuwa mbere ko abatalibani bafashe abasirikare 58 ba leta mu mirwano iheruka mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi yavuze ko batanguje ibikorwa bya gisirikare byo kubabohoza. Abatalibani baragumije district ya Afghanistan mu ntara ya Bagis mu mirwano yamaze indwi zibiri yahitanye abasirikare batari bake ba leta abandi barenga 200 barafatwa.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com naho ku rubuga rwa Facebook address yacu ni VOA Radio yacu ikiganiro ni wanyu munana
Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru dukesha ikinyamakuru cya leta muri Uganda The New Vision aremeza ko president w'icyo gihugu Yoweri Kaguta Museveni yandikiye mugenzi w'u Rwanda amwemerera ko yabonanye na bamwe mu banyarwanda batavuga rumwe na leta y'Ikigali. Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa leta ushinzwe muri ministeri y'ubanyi n'amahanga yahamije ko urwo rwandiko koko urwanda rwamaze kurubona ariko akibaza impamvu bahisemo kurukisha mu itangazamakuru uwo rwandikiwe rutaramugeraho ibikubiye muri urwo rwandiko reka tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana umaze kurunyuzamo amaso Claude Ganza urwo rwandiko icyo Museveni avugamo ni iki kingenzi
urakoze Eddie avugamo yuko yabonanye n'abanyarwanda babiri barimo uwitwa Mukankosi avuga yuko President Kagame asanzwe aziranye nawe akavuga yuko uyu Mukankosi yaje kumureba ariko ko bahuyewe atarasanzwe amuzi akamusaba yuko yambatera inkunga kuko yamwemereye kugorana n'umutwe wa RNC wa Kayumba akamubwira yuko nyine yabafasha akabatera inkunga bakahirika ubutegetsi bwa Perezida Kagame ariko Museveni akavuga yuko yamubwiye yuko ari ibibazo bireba u Rwanda bo batagomba kubyivangamo kuko bishobora kwangiza imigenderanire y'ibihugu byombi haba mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ubuhahirane navuga yuko yanabonanye n'undi bari bazanye witwa Gasana ariko uyu Gasana we akaba atakorana na RNC ahubwo yari yaje ku kindi kibazo cy'umuntu wari ufite ikigo gifasha abana wari warirukanwa muri Uganda ko ariyo mpamvu we yari yamuzanye baje ari babiri ariko bafite intego zitandukanye
twakwibutsa ko uyu Eugene Gasana niwe wari uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye u Rwanda rumaze kumutumiza ntigeze asubira mu gihugu
niko bimeze aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibaruwa yanditswe ku itariki 10 z'uku kwezi anavuga yuko yanabuganiriye na Rujugiro nawe ariko baje mu bihe bitandukanye ariko ngo yarazanywe n'izindi gahunda zijyanye nuko atashakaga kugurisha imitungo yafite muri Uganda kandi mbere ngo yari yarabyemeye ariko amubwira ko we adafasha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Museveni muri ibaruwa avuga yuko mu ibaruwa yandikiye Kagame ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize yamubwiye ko niba Rujugiro ari ikibazo ku Rwanda yagezwa mu nkiko za Uganda zasanga afitanye isano n'iterabwoba imitungo iri muri Uganda igafatirwa ariko Museveni akavuga yuko iyi baruwa Perezida Kagame atigeze yisubiza
Claude Ganza munyamagana komeza dukurikirane hafi ibikubiye muri urwo rwandiko turaza kubigarukaho makuru yacu ataha urakoze cyane
urakoze Eddie
Munama isanzwe ya 40 y'ibibazo ku burenganzira bwa muntu herutse kubera i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi Dudu Diene uyobora komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku byaha byakorewe mu Burundi yagaragaje ko uburenganzira bwa muntu bukomeje guhonyorwa mu gihugu cy'Uburundi nubwo leta y'u Burundi yo ibihakana ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi
Icho cyegeranyo cyo mu gutohoza kuvyaha bya byarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ubwiye kwibanda kurusha kubijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe cy'amatora no kuraya ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba injyane canke onyangwa ry'agateka kazi na muntu bifatiye ku matora. Umukuru wa mugwi Dododie namenyesha ko yabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ingendo yo kwanga gukorana n'ibisata bya ONU bigeje wateka kazi na muntu. Utorera tanga no kugara Burundi ibiro by'igisata cya ONU bigeje wateka kazi na muntu kwa 2018 kwezi kwa kabiri guheze no kwankira abagize ibiro bigwanya icaha cyo guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze kandi cyo gihugu carinje mu masezerano bagwanya kubereza gufa abantu ikanemera kwakira ibyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubusho. Ikindi kibabaje uwo mugwi urongowe n'uwo munyesenegal n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti cy'umwumwe abawugize kandi yabankiye kwishikira ku rubuga. Bwana Diene yemeza ko injyane za politike zadutse mu 2015 zitaratorerwa umuti kandi kucihutirwa kuri leta itegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu 100%. Ivyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politike n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu. Ikindi avuga ko imuteye amakenga niburabuzwa n'icwa rya bamwe mu kwa ko batatoye muri kamara mpaka yo mu kwa gatanu 2018 canke batayemeje asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'imbe 2020 agasaba amakungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira. Amenyesha ko n'intererano za kw'imiryango isanzwe ukenye cyane ariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Raporo yasomwe kandi igaruka ku mitahe yasohorewe Major Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi n'abandi 16 bahoze abategetsi mu nzego za leta. Ivuga ku icyaha bikekwa ko cyufugwa Perezida Melchior Ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi wo kunywanisha Abarundi Sever nk'uko amasezerano yarusha yabitegekanije. Ibyashikirijwe na Diane nabo bakorana ntibyanyuze Martin n'iz'abandi umushikiranganji w'agateka kazi na muntu mu Burundi mugabo ntibyanamutangaje nk'uko abisigura.
Ni raporo by'ukuri ata kintu gishasha iza kuzana kuko yereka kana yuko mu Burundi hariho guhonyangwa kwa kazi na muntu usanga yinjira mu by'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta kandi tubaye yuko ijya commission ari ya politiki gusumba yuko yo bije kuraba by'agateka kazi na muntu. Icyo dusaba makungu nuko bogerageza bagatera ivyatsi ibikorwa biva mu rujya mugwi twego twona rero yuko ibintu byifashe neza kandi tuzaho dusigura baravyumva cyetse bari mu rujya mugwi akuno yende bazukuri ngabagashaka gukora ivyabo.
Ivyo bakora byose Gabriel Rusiri yarongoye ishyirahamwe Oricome akaba ari ni Geneve ahito cegeranyo casomwa asanga hari yindi ngendo yofatwa
mu gisata kitura mu by'ubutunzi n'imibano twe tubona badahuguza ibi nazo bijanye n'agataka kazi na muntu muri rusangi harababikurikirana babiraba twebwe ntavyo twoja mu gisata cacu ibi byuko abantu banyuruzwa twebwe turavyumva mu radio babivuga mugabo kuvuga yuko navyo ni bitahari sinibaza ko byo barukuri iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu ntaheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bishabigura leta ubwa mbere nibemera akabibarakuze iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko ari bibazo mugo ndiko ndakora ibi nibi bigira ndabitorera umuti.
Imbere yuko mututorwa icegera cambere cy'umukuru w'igihugu wabona kubijanye n'umwidegembyo mu bya politike zorabirwa mu bukene bw'imigambwe.
Imigambwe ntizofinganya no mu rugo abana ntibangana no mu ishamba ibikoko ntibingana. Ni ukuvuga rero hari ibikoko bikunisha n'ibindi no mu migambwe imibereho niko byibaze bivifashe. Mu Burundi ni igihugu gifite imigambwe myinshi kandi kubera umuzo w'ayo demokarasi cyangwa ibyo bya droit de l'homme benshi bavuga ngo leta ntiyoroheze imigambwe jahanaha reka n'ubukene bw'imigambo kuko natwebwe cyanke n'umugambo senze kugira ngo uje mu kibuga nuko ufise uburyo udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka byinshi n'ejo rero ntibabimenye imigambo nzongana
rusi na bagaruka kubiranga intwaro yita abanyagihugu.
Ubwa mbere nuko abantu bose bashobora kuyibuza ata kibazo kirimo. Ubwa kabiri kuyigatangorane. Ubwa gatatu nuko abantu bose bashobora gufungura ata kibazo kirimo. Ubwa kane kuronka aho babatangorane n'imwe irimo. Ivyo navyo murabizi mu Burundi nakagwe k'abantu gatoyi cyane hanyuma rero ikibazo urabona ko byose baguma bahakana mwe mwumva ko kwa nkukuri we wumva ko ushobora gukira gute
imigendane ya mibi hagati ya leta y'u Burundi n'igisata cyawo ni kije ari wataka kazi na muntu yatanguye mu mwaka wa 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ibyaha by'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara. Mu mpera z'ukwezi kwindwi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora amasezerano ya sentare mpana vyaha CPI nubwo yatanguje amatohoza gutyo kibakiwa igihugu ca mbere kuyisigifashe iyo ngingo. Eroje buri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Ubu naho tugeze kuri wa mwanya twahariye ikiganiro cy'abayobozi b'amasengero n'amadini. Uyu munsi baragaruka kwikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kuvuga ijambo ry'Imana. Mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura aratubwira abatumire yatumiye muri iki kiganiro.
Turi kumwe na Padiri Dieudonné Nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura. Turabaramukije.
Bwakeye namwiriwe.
Turi kumwe kandi na Roland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere. Namwe bwe turabaramukije.
Mwaramutse Diane, mwaramutse nabo turi kumwe ngaha.
Twakire n'umuvugabutumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center. Namwe bwe turabaramukije.
Yego ndabaramukije.
Yego ndabaramukije. Namwe bwe mwese mutumviriza ku ijwi rya Amerika. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro kujyanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi. Padiri Dieudonné Nibizi, tubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bw'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi muri Ekereziya Katolika.
Murakoze ku kibazo. Kumurengera ngo bihava bingora kuvuga, sindi kuvuga ndabivuge ngahe i Burundi, i Bujumbura canke muri Ekereziya Gatolika muri rusangi. Mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri Ekereziya Gatolika muri rusangi ibi bintu ubu buhinga ubu buryo bushasha bwo gutumatumana kwa makuru Ekereziya Gatolika ibwakira nk'ingabirano Imana yahaye abantu n'ubuhinga Imana yonyine iduha gushikako, none ntitwareka kugukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza, kugira ngo abantu babeho neza, babane neza. Muri rusangi rero Ekereziya nahimiriza mbere iradusaba yuko twagukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu. Hajya Yesu yavuga ngo gende mu kwirisi yose mwigisha abantu, mubigishe. No kuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushoboye gushikako ngo twigishe. Ekereziya mbere ikasabwa no gutunga rero nabifitiye uburenganzira ubuhinga ibikoresho byayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza. Nuko rero novuga ati muri Ekereziya Gatolika muri rusangi turabikoresha. Hariho byinshi, hariho ama site web, hariho ayo ma réseaux sociaux biriho byinshi kandi bikoresheje kubaca kumenyesha inkuru nziza.
Ego birashika mukigisha mucishije kuri zo mbuga.
Ubwambe kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora, sino uvuga nti kwigisha ubwambere, ahubwo novuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamo icyo yo bagomba kubwira abantu, ari inkuru, ari inyigisho, ari ukubafasha kwiringaniza, eka icyo cyose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo, ari rero urongoye Ekereziya n'abakirisu bariko baravugana, iyo nkuru yose yocamwo rero urumva yuko bikunda kwicamwo. N'inyigisho zirimwo, ari ivyo umuntu amenyesha biracamwo, inkuru canka makuru ari kubatumirira bikorwa na vyene biracamwo, eka icyo cyose dushaka kubwira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo.
Yego. Roland Rugero, mwebwe muri mu bakoresha ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza amakuru, ni giki imbuga ngurukana bumenyi cyaje kungura cyane hano mu Burundi?
Sinibaza yuko hoba ariho ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi byoba byerekeye Burundi gusa biterekeye ibindi bihugu, nibaza ko biba mu Burundi byo biba n'ahandi hose ku bijanye cyane cyane izo byerekeye imbuga ngurukana bumenyi. Nibaza yuko ikintu cya mbere bizana nuko birahindura ingene inkuru zitangwa n'ingene inkuru zigendagenda, la circulation de l'information mu Gifaransa. No kuvuga yuko ahahora ari abamenyeshamakuru canke abantu bafise ubushobozi, detenteur de pouvoir, ubushobozi bujanye nuko aho umuntu icakora canke ubushobozi bujanye n'ico ari n'ibiki byose, aribo bahora batanga inkuru. Uwo muntu wese arashobora gutanga inkuru, uvuga n'umwana arashobora kuja kuri telefone hanyuma akandika akugurura konte yiwe akita ko afise imyaka 60 kandi afise imyaka 12 hama akavuga ibintu abantu kamufata gutyo. Urumva birugurura cane ico bise democratisation de l'information. Mugabo rero muri France democratisation de l'information ujya demokarasiya de l'information nayo ni nka demokarasi uko bamayivuga, irafise ivyiza, irafise n'ingwane izanana. No kuvuga yuko iyo wuguriye abantu bose bagatanga inkuru, n'inkuru z'ububeshi ni nyinshi, n'inkuru zicivutu ni nyinshi, n'inkuru zihubye ni nyinshi, n'inkuru zituma abantu batakora nk'ivyo ishengero canke Eglise Katolika yoba isaba ziba nyinshi. Urumva rero ngira nico kintu cambira umuntu yoshimikira ko nayo ubundi ho ni byiza cyane ko abantu bamenye inkuru, akamenya utwo abantu bayumvira n'ibiki byose. Hanyuma ikindi kintu ca kabiri naco gikomeye, ndibaza yuko imbuga ngurukana bumenyi ziratuma abantu bahura ikintu cita cyane abantu barahura abantu bashaka kumenya
bashaka kuronka ingene bavugana
byoroshye bavugana byoroshye mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura ku byo mukunda cyangwa ku byo mwanka nibindi nibindi nibaza ko ibyo bintu bibiri cyane cyane umuntu yoshimikira ko
ego kimi irambona muri umwe mu bakoresha cyane izimbuga ngurukana bumenyi mu kiganiro cyanyu 7 minutes dans la parole comme c'est mon rôle mais qui différence ni kiki mubona bimaze kubungura cyane muri cyo kwa cyane cyo kuvuga ubutumwa canke ni kiki mubona byo byarabasubije ku nyuma nimba byo byarashitse
murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona vyiza nuko nkuko bamaze kubivuga abavuze imbere yanje nuko izimbuga ngurukana bumenyi zaje ari kintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo garageje kuraba dufate nko muri imyaka 3 canke niheze hari gihe wasanga amakuru atangirwa gusanga ku maradio cyane kwimenyesha amakuru ugacusanga rero kandi ntivyari ibintu byoroshye kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ya maradio ubu rero kimwe mu byo byahinduye maze kubona byatumye abantu nkuko hona bivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usangaho biroroshye cyane biroroshye kuno munsi umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kubari bigace bituma rero benshi bashobora kumenya makuru mu mwanya muto aronda cavuga cyane cyane turacari kuri aspect positif no vuga ni ivyiza vyavyo kuko nibaza kumbere turashaka gushika no kuri ico ariko mu vyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshye kubera ukukuntu habaye gutera imbere hari internet ibi WhatsApp Facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuzaratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hari ama feedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iri jambo kanaka yigishijwe ryaramfashije ryarahinduye ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashaka kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho ivyiza tukiri kuri ico ni dushobora kutabukoresha ubu buhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izingariro zitandukanye Imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bajanye imihoro itandukanye nimba ari WhatsApp nimba ari Facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri izo mbuga ngurukana bumenyi
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twizwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Bika mwa mukora na naya mazu sanswe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izombuga
amashirahamwe donc amashirahamwe turakorana cyane kuko urumva usanga gukoresha internet yabo usanga dukorana hanini
ndavuga cyane nkukuye nk'aya mashirahamwe y'abahororogero cyane amashirahamwe yigenga yo kumenyesha amakuru
yo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndabona akarorero uvuze uti ndashaka kujya kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka cyane mu televiziyo cyane kanaka cyane ndashaka message ntanga izira cya mu kinyamakuru kanaka ndibaza yuko mu buryo nko cyangwa ubundi bararihisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kese konganye turonke iki muri ivyo bintu kuko nabo urumva bategereza gukora rimwe na rimwe rero hari gihe usanga nubwo bushobozi ko muri atagufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma wowe washaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubwo bushobozi cyane na gufise
kandi mu buryo burimwo abahinga
ico cy'ubuhinga cyoco n'ivyo turagikorera ko kuko usanga urabona no munsi hari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gutraite ama voix kuko enregistre une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana hari gusanga ufite umuntu ugasanga ariko arabigufashamwo kumbere nayo kwa kamahera kubera iryo terambere aho rero turakorana muri ubwo buryo
yego pati nta ngaruka zihari cyane cyane mujyana gutangaza ijambo ry'Imana biciye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
ingaruka mbi mushaze kuvuga ingaruka mbi
yego kuko nziza zavuzwe
yego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari gwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nkuko babivuze ico kintu bita democratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi carimwe mbere bari bavita massive communication mu cyongereza kuba abantu bose bashobora kuvuga bose bagasha kugira bose harimo ikintu kimeze nka kajagari tubishize mu byo kwemera mu byindinganizo z'amashengero nk'uyu mwene wacu umva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri kiriziya gatolika nkaha arinda ubutumwa kurungi kwa guhabwa uburenganzira bwo kwigisha abantu yumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tuzofata iki turekiki wiyumvira hari ibyo bita vagabond spirituel dunette hari abantu bankuvuga bagerera batembera kuri internet barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga vuze ngo ibintu kumbure nivyo byombumba ugasanga rero abantu harimo ikintu kukujuragirika kurashoboka mu byukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde ubu natwebwe iwacu muri kiriziya gatolika turabuza umuntu kwagenda kuri internet ngo ndaronse inyigisho ngo kopie ngo yemprime ngo azengwa ninde yavyanditse yabikuye hehe raba ko bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cyane cyane byanditswe nandi
tugiye tukumwana yuko azana agwaje kuvyigisha canke yuko abikoresha
bishobora kuba atarizo ubwavyo kuko kwigisha bisanzwe bisigwa kuwigisha abazi ibyo yigisha abwira ubutabizi none uwo muntu ariko arigisha ninde iwacu naho bikeneye kwaronka uruhusha rwo kwigisha si wari we mese yigisha manda niko babyita uburenganzira bwo kugisha abantu aho rero murabona bimwe bita web 2.0 cyangwa eglise 2.0 ikiriziyaho bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga niko ubuhinga bubidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha si nyigisha yariyo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri WhatsApp ronka mu magrupe 10 iyo nyigisha irasanzara nabona na refe bita yo muyo patik de media de rezo sosio birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nibyo turazi iyo bivuye tubona bihuye n'ibindi dusanzwe yigisha birahuye n'ijambo ry'Imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ariko arigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera ku muri ingorane n'ibiki batora tora nuko gutora tora kubisanzwe si byiza nico gituma hoba indinganizo no mu gukoresha ubuhinga nyene
yego reka tubashimire patiri nibizi Dieudonné murongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakenguruki
murakoze cyane
hola rugero murongoye ikinyamakuru j'imbere namwebwe turabakenguruki
murakoze cyane mwakoze bose kudutumira kuri iyo kiganiro
Timi Irambona muvuga butumwa mu isengero Oasis Christian Center turabakenguruki
mwakoze cyane ko namwe mwadutumiye
tugushimire nawe Diane Ndonse ubujumbura utugerejeho ikiganiro kubijyanye n'uruhare amasengesho akora cyangwa se uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kugeza ubutumwa bw'Imana kuba bayoboka mukanya tuba tugeze ku musozo w'ikiganiro iwanyu mu ntara Shuti mwari muduteze amatwi hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara cyanone tubashimiye kuba mwari muduteze amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbel wegeranije ikiganiro tugasezereho tubararika andi makuru yacu ndetse n'ibiganiro biza gukurikiraho mu kanya muri studio ya 18 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema We'll be right back.
bazingitwe ire imitima yabakubwira urushe bakunze babakunze ukabona n'umwakwitayeho uramuka neza ndashaka kutamikwa ukagira ifuru kamutamika ishaje kuga ukabanga kukamwoza Nanya Munikea, Harabandi Shibalo Shaka.